urumva radio ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ngaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Muri kumwe nange Eugenie Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ikaze kuri radio yanyu. Isi yose hejo hizihije umunsi mpuzamahanga wo kurwanya amabi ashingiye ku gitsina akorerwa abagore. Uburundi nabwo bwifatanije n'ibindi bihugu butangiza ubukangurambaga buzamara iminsi 16.
Ni akajyo keza kandi kuri abo bose biyemeje kurwanya amabi afatiye ku gitsina ko gusubiza amaso inyuma ngo barabire hamwe aho bateje ikivi, ibyagenze neza babishishikare, iby'abagoye nabyo babitorere umuti.
Uyu ni umukenyezi Karire Kinyana Jeanette rwiyemeza mirimo mu Burundi. Igipolisi cy'i Nairobi muri Kenya gikoresheje ibyuka biryana mu maso ejo cyatatanyije abigaragambyaga mu mahoro bizihiza uwo munsi mpuzamahanga wo kurwanya urugomo rukorerwa abagore. Abaturage barenga 224 birukanywe mu ngo zabo n'intambara muri teritwari ya Rutshuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Congo. Ibihugu bya Afrika ntibyishimiye amasezerano y'inama mpuzamahanga ku mihindagurikire ibihe. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mukanya mube hafi ya radio yanyu. Ibiganiro byacu turabira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igipolisi cy'i Nairobi muri Kenya gikoresheje ibyuka biryana mu maso cyatatanyije abigaragambyaga mu mahoro bizihizaga ejo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya urugomo rukorerwa abagore. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Abari mu myiyerekano bariko biruka umunsi mpuzamakungu wahariwe kurandurana n'imizi amabi akorerwa abapfasoni. Abari mu myiyerekano mu nyuma yaho bariyamirije ingufu z'umurengera zakoreshejwe n'igipolisi, batangaje ko ata ngingo leta iriko irafata kugira ihagarike amabi nkayo. Waitira Karanja aba ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi yatangaje ko igipolisi arico cica abapfasoni, kwacyo gituma kidashaka ko bagira imyiyerekano yo kwiyamiriza iyishwa ry'abapfasoni. Karanja yavuze ko igipolisi cyategerezwa kuba kibakingira. Yavuze ko abari mu myiyerekano bashaka ko igipolisi kibazwa ku nyifato yacu. Inzego z'igipolisi muri Kenya zatangaje ko abapfasoni 97 bishwe mu bice bitandukanye by'igihugu mu mezi atatu arangiye yonyine. Yamara abaharanira agateka ka muntu bo bavuga ko abari utangaho bicwa yamara ntibimenyekane. Mu ndwi iheze President William Ruto yari yamirije ibitigiri vyiyongera vy'abapfasoni bicwa. Yasavye ko abanyakenya bakorera hamwe mu kigoro ko gukingira amabi afatiye ku gitsina akorerwa abapfasoni. Mu gihe amakungu ahimbaza intango y'iminsi 16 yo kwiyamiriza amabi afatiye ku gitsina akorerwa abapfasoni, Kepi Olal aharanira ubutungane yatangaje ko leta ya Kenya itarikira ko ibihagije. Yavuze ko Ruto adakwiye kuvuga gusa ko abapfasoni bicwa ngo afise uruhara rurengeye rw'abandi rwo kugira icyo abikoze ko. Yatangaje ko Ruto yotegerezwa ahubwo kubwira abanyagihugu abantu bamaze guhagarikwa muri uyu mwaka kubera bica abapfasoni.
Muri Uganda, umutegarugori wa Kiza Besigye w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi yemeza ko nta butabera butabogamye yizeye. Nanone Fide Niyongabo atubwira ibindi.
Winnie Byanyima, umutambukanyi wa Kiza Besigye, yatangaje ko atiteze ko umugabo wiwe acigura urubanza rubereye muri sentare ya gisirikare inyuma yuko anyurujwe muri Kenya agatahukanwa muri Uganda, aho yagirijwe icaha cuko yari afise ibigwanisho hamwe n'ibindi vyaha muri sentare ya gisirikare. Byanyima mu ndwi irangiye yaratangaje ko umugabo wiwe yafashwe ku itariki 16 y'uku kwezi kw'11 igihe ariko amenyekanisha ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi igitabo yari yasohoye. Winnie Byanyima, umupfasoni wa Kiza Besigye, yavuze ko ibyaha umugabo wiwe yagirizwa bifatiye ku mpamvu za politiki. Yasabye Perezida Yoweri Museveni gukubitiza agatima mpembero akabona ko kwegeka ivyaha bitagira ishingiro ku batavuga rumwe nawe kugira abanumye ari ibintu bigayitse. Abategetsi bo mu ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu ku isi Amnesty International n'umutegetsi akomeye mu bushikiranganyi bujejwe imigenderanire muri Kenya batangaje ko habaye inyuruzwa rya Kiza Besigye. Umuvugizi wa leta ya Uganda Chris Baryomunsi mu ndwi irangiye yaratangaje ko igihugu ciwe kitanyuruza abantu. Kwihagarikwa rya Besigye mu mahanga byakozwe hisunzwe gukorana n'igihugu yafatiwemo. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Felix Kulaije yatangaje ko sentare ya gisirikare izocira urubanza Besigye ikurikije amategeko.
Impunzi z'Abanyepalestina ziri mu nkambi iri muri Gaza, aho zumva kenshi urusaku rw'amasasu mato naremereye, kwisanga mu nkambi kuri bo ni nko guhungira ubwayi mu kigunda. Mu gihe nk'iki cy'itumba n'ubukonje bukomeye, benshi muri bo bahitanwa n'imibereho mibi mu mahema bumvikanisha ko ibagoye inkuru mugezweho na team ishimwe
abarenga miliyoni 2,300,000 muri Gaza bakuye mu byabo kandi benshi muri bo bamaze guhunga kenshi intandaro yabyo ikaba ari igitero umutwe wa Hamas wagabye muri Israeli umwaka ushize ubu aba bahanganye n'ikibazo kibagoye cyane cy'imvura igaragara nk'iremereye ugereranije n'imyubakire y'amahema babamo kuko hari igihe bisanga ibyo kurya byabo n'imyenda bakingira imbeho ntacyo basigaranye ikigo cyo muri Palestina gishinzwe ubutabazi bw'abaturage muri Gaza cyavuze ko ibihumbi by'abavuye mu byabo bagizwe ingaruka n'imyuzure yo mu bihe by'imvura banasaba abaterankunga kubaha andi mahema yo kubakingira witwa Sami Osaile nubwo bigaragara ko atishimiye ubuzima bayemo ashimira Imana
farajira ihlamin
twataye ingo zacu duta n'ibyacu byose twiruka duhunga urupfu n'ibisasi amazu yacu yarasenyutse turashima Imana ko twaje hano twarokotse itumba rishize none n'ubu turi hano nk'uko ubibona amahema yacu akoze mu bintu bimeze nk'impuzu imvura iguye iratunyagira hejuru akoze muri Nilo ariko ku mpande ni impuzu imvura injira ahantu hose turi mu bihe bikomeye
undi wahungiye aha nawe arasobanura ko amahema babamo atakorewe ibihe nk'ibi by'ubukonje barimo
aha hantu nta bikoresho bihagije bihari aya mahema akoze mu myenda mu gihe cy'izuba ntashobora kurigukingira no mu gihe cy'imvura bikabuka ahita asenyuka iyo imvura iguye ntidushobora kuryama kuko tugomba kuyafata tukagerageza gushimangiramo ibiyakomeza kugira ngo ataguruka kubera umuyaga
ubu abantu bamaze kugwa mu ntambara ihanganishije izo mpande zombi ku ruhande rw'abanyapalestine bagera ku 44,211 naho abarenga 100,000 barakomeretse iyi mibare yatangajwe na Minisiteri y'ubuzima y'Igaza
ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi nshuti banywanya ibijwi rya Amerika tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwa internet kuri www.radio.vowa.com ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram na YouTube adresse ni VOA Radio yacu. Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birakomeje. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage barenga 224 bavuye mu byabo mu mpera z'icyumweru gishize muri groupement ya Bambo teritwari ya Rutshuru intara ya Kivu ya ruguru kubera intambara hagati ya 23 ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo ni inkuru ya Jimmy Shukrani bakomera uri Goma.
Groupe ya Bambo ni imwe mu zigize shoferi ya bwito muri teritwari ya Rutshuru na gace kazwiho kuba karabaye isibaniro ry'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Congo FARDC n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyi groupe ya Bambo iri mu birometero birenga 75 uvuye mu mujyi wa Goma igizwe n'uduce tuzwi cyane ku ruhando mpuzamahanga kubera ibikorwa bitandukanye byahakorewe bitewe n'intambara z'urudaca mu burasirazuba bwa Congo. Aha twavuga nka lokalite ya Kishishe yavuzweho bikomeye cyane kuba harabereye mu bwicanyi bw'abasivili benshi barenga 180 mu mwaka ushize ndetse n'ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byakorewe abagore babarirwa mu majana. Imiryango mpuzamahanga yashinjaga ibyo byose abarwanyi b'umutwe wa M23 ariko ubuyobozi bw'uwo mutwe bukabihakana. Kuri iyi nshuro muri ako gace abasivili bagera ku 224 bose bakuwe mu mazu yabo ku gahato. Ibi byemezwa na Bwana Isaac Kibira umuyobozi wungirije uhagarariye guverineri w'intara muri groupe ya Bambo wumvikanisha ko ibyo byakozwe kuva mu gitondo cyo cyumweru gishize nyuma y'ibitero M23 yari ihanganyemo n'abarwanyi ba Wazalendo. Avuga ko ibyo byakozwe n'umutwe wa M23
atuka ibambo bifashe nabi na alor ibutare hasi cyumweru kimwe na hariya ibuhambi baje bavuga nguno abantu bose ni bavuye mu izo nsisiro baravamo ni M23 yahengaho ikabizo. Alor abantu baravuye mu rwo rusisiro bariruka bajiza kabizo za Tongo za Kirumba n'ikagando ni benshi cyane ahubwo bageze hafi mu 2022 nibo bakuwe mu byabo abandi baje mu misozi n'izo nsisiro zumaze kuvuga aba bakuyemo ni M23 avuze ngo ni muvemo.
Uyu muyobozi uhagarariye leta muri ako gace avuga ko ibyo bikomeje gutera impungenge zikomeye cyane
niho yashakaga kugira ngo abantu bavemo baje baranyura aho ngaho no kugira ngo no bashire abantu mu mateso gakomeye inyuma yaho niba mara guteseka nabandi bamara bamaze guhungira mu bihugu byo bya kure bazabone yuko ni haisa ihahisi ngigihe kirekire ngimyaka nyinji cyane abo bandu boza bamaze kuza bakavuga guno natwe twari dutuye hano ugasanga yuko bizanye imbururu nyinji cyane aho turi kwibaza twese tukavuga kubera niki bari kuvuga ngo no abanyarusisiro abanyakihugo bave mu byabo bagende mu buhungiro bashaka iki koko
mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika bwana Lawrence Kanyuka umuvugizi wa politiki wa M23 ahakana ibivugwa n'uyu muyobozi we yumvikanisha ko bakoze ibyo ari abarwanyi bagize imitwe ya Wazalendo ikorera muri ako gace abakora ibyo byose na bitwa Mai Mai Wazalendo ndetse n'imitwe ya Semse ubu ngubu leta yise Wazalendo abo bica abaturage kandi bakanatwika amazu muri Bambo M23 baratubeshyira cyane rwose ubundi leta nibaha imbaraga kuko twebwe iyo baduteye twirwanaho ibyabaye muri Bambo ntaho bihuriye na gato na M23 ahubwo niyo mitwe yabikoze ariyo Mai Mai Wazalendo Semse ndetse n'indi yose leta yise Wazalendo ikayiha imbaraga ariko umutwe wa SMC FDP ushinjwa na M23 nawe urabihakana avugana n'ijwi rya Amerika Eritier Gashegu Habimana umuvugizi wa SMC FDP arashinja umutwe wa M23
M23 kuvuga ko twari twe turi inyuma yo kwirukana abaturage bo muri za Kagando za Bambo za Butare za Bundasi Shango za Gashavu za Bukombo kwango tubashire ku masantre agamwe icyo ni ikinyoma mbese kuri M23 no bucuruzi bw'ibinyoma no gucuruza akababaro k'abaturage babe n'ibyabo no kuvuga ngo M23 bafite impamvu zabo batabidushiraho twe nka SMC de FDP
bwana Gashegu yongeraho ko ari cyo M23 yabigamije mu kwirukana bo basivile
nyine kugira ngo bashire bara baturagano hamwe baza n'abaturage basha bavuye mu rerego mu Rwanda cyangwa bara baturage bashire hamwe kwa ngo semuseni kazaje kuba ataka ku maposition gabo gari mu rerego bwa Murimbi za Kabizo cyangwa za Bukombo centre cyangwa za niyo mpamvu M23 iri gusa kwa bara baturage bava mu ngini yabo mu rerego bwa batuye mu mazu gabo babone kuntu bara baturage babakisha ibyabo n'ubutaka bwabo n'amazu gabo
nubwo izo mpande zose zikomeje guterana magambo kuri iki kibazo amasoko atandukanye y'ijwi rya Amerika yabashije kuvugisha yemeza ko muri iyi minsi agace ka Bambo gakomeje kugaragara mu imirwano aho buri wese mu bahanganye ashaka kukigarurira ayo masoko kandi yemeza ko kugeza ubu bigoye kumenya uwaba yoboye groupe ya Bambo cyane ku birindiro bya M23 na Wazalendo biteganye kandi kusaha urufaya rw'amasasu rukomeza kumvikana ibi birimo kuba mu gihe ibiganiro by'u Rwanda bigamije gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Kongo kugeza ubu ntabwo barabona umwanzuro ufatika ushobora kurandura burundu umutekano muke muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
itariki ya 25 y'ukwezi kwa 11 ni umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wo kurwanya urugomo rushingiye ku gitsina Uburundi nabwo bwifatanije n'isi yose Thierry Vandashimiye aduteguriye inkuru
icivugo ngendegwa kwe turi no mwaka kivuga kiti twerekereza ku myaka 30 y'umugambi w'i Beijing tuje hamwe dutuze amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme kino civugo gihamagarira abo bose bakora batiziganya ngo amabakoregwa abakenyezi n'abigeme tuzwe na cane cane amareta hagusubiza amasi nyuma bagasuzuma intambwe bageze ko mwishirwa mu ngiro ry'amasezerano mpuzamakungu yerekeye kurandurana n'imizi ubwoko bwose bw'amabi akoregwa abakenyezi zinabigeme mugihe haheze imyaka 30 yose hatewe umukono ku mugambi w'i Beijing mu kwifatanya n'amakungu mu gutanguza icesi yo minsi 16 yo kugwanya amabakoregwa abakenyezi mu Burundi umushikiranganje Imelde Sabushimike ajeje gushigikirana imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira yamenyesheje ko arakanya keza ko gusubiza amasi nyuma u Burundi bukarabaho bugejeje mu gukingira no kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme afatiye ku gitsina
Burundi burifatanya n'amakungu mu gutanguza isekeza ry'imisi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme iryo sekeza ryashinzwe mu ntumbero yo kwibuka abakenyezi benshi n'abigeme bashikirwa n'amabi afatiye ku gitsina bigatuma atabo bishikana
cyangwa bashikane imiryango yabo. Ni akanjo keza kandi kuri abo bose biyemeje kugwanya amabi afatiye ku gitsina ko gusubiza amaso inyuma ngo barabire hamwe aho bateje ikivi.
Umushikiranganje Imel de Sabushimike anavuga ko muri ico kiringo c'imisi 16 hategekanijwe ibikorwa bitandukanye mu ntara zose byimenyekanishwa hajye umugambi uhinyanywe w'igihugu werekeye kugwanya amabi afatiye ku gitsina.
Uno mwaka irisekeza rishitse mu gihe leta y'u Burundi iriko iritanga ngo biboneka ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu biciye mu gushyigikira yivuye inyuma ibikorwa byo kwiteza imbere ku bakenyezi atwovuga ishingwa y'ibanki yabagenewe tegurwa ry'umugambi w'igihugu wo kugwanya inda z'indaro hamwe n'igwizwa ry'ibigo abakorewe amabi afatiye ku gitsina baronkeramwo ubufasha bwose bakeneye mu kibanza kimwe.
Irujya Amerika ryavuganye n'umukenyezi Karire Kinyana Jeanette yikorera utwiwe akanakurikiranira hafi bijanye n'agateka k'abakenyezi n'abigeme mu Burundi atubwira uko ico kibazo cifashe mu gihugu.
Ubonye umukenyezi mu Burundi ashobora gukora akazi kose ashaka kandi akarondera n'ingurane mu mabanki cyangwa mu microfinance atarindiriye ipoteke y'umugabo. Ikintu gisigaye cyo gukoreraho ni gihe haba mu ngo ngo cyane mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina cyiwe bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo cyane mu rugo ugasanga umuryango uramugaya kubera n'ubukenyezi. Novuga ni violence psychologique mu rurimi rw'Igifaransa.
Uyu mukenyezi anavuga ko amabakorerwa abakenyezi n'abigema afatiye ku gitsina mu guhabwa ubuzi n'iyindi mirimo hari aho bicibonekeza mu bakoresha bamwe bamwe. Karire Kinyana akavuga ko uruhare runini rwo kubigwanya bishimikiye cyane cyane ku bayakorerwa.
Usanga hariho abashefu b'abagabo bahohotera abagore kubera babanza ibyo byo kuryamana cyangwa uca umugabo nabyo birahanwa ubunye birahanwa n'amategeko iyo uyo mukenyezi adashoboye kubyerekana yuko aricyo yahowe. Mugabo n'ubwo rugero ruriko ruragabanuka cyane iyo umugore we wenyine atabifisemo uruhara ahubwo umukenyezi niwo yategerezwa kwihagarara.
Abarundi bose bahamagarirwa kwitabira iryo sekeza no gukurikirana ibikorwa byategekanijwe muri iryo kugira ngo hategwe intambwe iboneka mu gutsimbataza agateka k'umukenyezi n'umwigeme nabo babone guteza imbere imiryango yabo n'igihugu cabibarutse nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bwo gushigikirana. Ikiringo cy'imisi 16 gitangura ku wa 25 ukwezi kwa 11 kikarangira ku wa 10 ukwezi kwa 12. Ibirori byo guhimbaza icese iryo sekeza bikaba byabereye ku gwa mukuru wa komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Cherive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ibihugu bya Afrika ntibyashimishijwe n'amasezerano mashya yavuye mu nama mpuzamahanga ya ONU ku mihindagurikire y'ibihe COP29 yarangije imirimo yayo ejo bundi ku cyumweru i Baku mu murwa mukuru wa Azerbaijan. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabiganiriye na Professor Desire Ruragaragaza wigisha ibijyanye n'imihindagurikire y'ibihe muri kaminuza ya Glasgow muri Ecosse.
Ubwa mbere ho nagira mvuge yuko aya mafaranga miliyaridi amajana 3 z'amadolari ari amafaranga make turavye ivyononekara bivuye kwihindagurika ry'ibihe. Turetse n'ibyo uravye n'ubwa mbere mu 2009 harigeze kuba ikigega kijanye n'ivyo gufasha kuvyononekaye cyane kuvyononekara kubijanye n'imihindagurika ry'ibihe. Ariko ugiye kuraba zari imiliyaridi gusa 100,000 ku mwaka. Ico gihe vyafashe imyaka itari munsi ya 13 kugira ngo izo miliyaridi 100,000 babishikeko. Twibutse kandi abariko baratwumviriza yuko nubwo babishitseko zari miliyaridi 100,000 gusa bakaba babishitseko mu 2024. Uno munsi ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere kandi ari byo bikeneye ayo mafaranga byari ko bisaba hagati y'imiliyaridi 500,000 z'amadolari canke ngira ngo bivuga yuko ari nk'imiliyaridi 1,000,000,000,000 bakaba babahaye ayo mafaranga bemeye gutanga ayo mafaranga sayo babahaye nayo biremeye. None ibi bintu bizogarura n'icyizere muri izi nama icyo ni kibazo cya mbere umuntu akwiye kwiyumvira.
Hanyuma ibihugu biteye imbere biravuga ku Bushinwa nabwo bukwiye gufata iya mbere mu kugira uruhara mu byerekeye gutanga amafaranga agenewe ibihugu bikenye kurusha ibindi bigeramirwa kurusha ibindi n'ihindagurika ry'ibihe. Yamara Ubushinwa bwo bukavuga ko ibihugu biteye imbere nk'iby'i Buraya na Amerika nibyo bimaze ngo imyaka amajana n'amajana birunga ikimyuka yonona ibidukikije bigira ingaruka kuri ibyo bibazo byose, ngo nibyo bikwiye gutanga igice kinini cy'amafaranga. Kuko guterana amajambo Ubushinwa bugomba kuvuga ko bwatanguye kurunga iyo myuka mu bihe bya vuba ugereranyije n'ibyo bihugu by'i Buraya si ikibazo gikomeye, nk'uko tuzi ko Ubushinwa buzu bwa kabiri kurunga iyo myuka ihumanya ibidukikije.
Ivyo ni ibintu bikomeye cyane uriko uriweza ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe, kuko ubundi ibihugu byose byari bikwiye gufata iya mbere kugira ngo bigabanye izo ngaruka hamwe n'ivyo vyuka birungika mu kirere. Ariko ibukanye yuko uri kurara aba ingene bavuga definition cyangwa basigura ngo igihugu kiri mu nzira y'amajambere, Ubushinwa mu mategeko ateganya ingene ibihugu bavuga yuko biri mu nzira y'amajambere cyangwa byamaze gushika ku majambere, Ubushinwa buri muri ibyo bihugu bavuga yuko bikiri mu nzira y'amajambere, nubwo muri iki gihe ari igihugu kirungika ivyuka bituma isi ishuha akaba ari cya kabiri, hamwe n'Ubuhindi nabwo nyene buri kugomeze nk'uko. Niyo mpamvu bo bavuga bati twebwe twatanguye inyuma y'ibyo bihugu bindi, nibyo byari bikwiye gutanga amafaranga menshi kugira ngo dushobore gufasha ibyo bihugu byose bifise izo ngorane kugira ngo bishobore kuronka ingene bishobora kugwanira ingaruka z'iryo hindagurika ry'ibihe.
Ubuyobozi w'ikigo Power Shift Africa giharanira urugamba rwo guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ku mugabane wa Afrika yavuze ko ayo mafaranga naho yotangwa aza nk'ingurane nk'uko biza byaribonekeje akiyongera ku madeni y'ibihugu byo muri Afrika bifise. Niki ibihugu byo muri Afrika bishobora kuba birafata kugira bihangane n'izo ngaruka bitabanje kurindira ayo mafaranga biriko bivuga ko naho yozaza aje nk'ingurane?
Muri make ikintu ubwa mbere Afrika ikwiye kwiyumvira cyane ibindi bihugu byose biriko biratera imbere no kuraba ahubwo ingene byofata ingamba zavyo zari zisanganywe, ingene bonyene ibihugu bya Afrika bishobora kuraba ingene bigwanya ingaruka z'ihindagurika z'ibihe bigafata ingamba zavyo mu bihugu byazo ukwavyo bitaravye ubwa mbere y'amafaranga azazanana. Icya kabiri nuko ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bikwiye kwiyumvira ukundi izo bigenza mbere y'uko bafata ayo mafaranga, hako bayafata nk'ingurane bakayafata nk'impano grant usumba uko bayafata nk'ingurane. Hari hakwiye yuko bafata ingamba bakumvikana yuko ayo mafaranga ataba ingurane.
Murakoze cyane, ndabashimiye.
Kandi ndabashimiye.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watowe Donald Trump arimo harubaka guverinoma ye muri iki gihe cy'inzibacyuho mbere y'uko atangira ubutegetsi ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa mbere gutaha. Ku mwanya ukomeye wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga yahisemo umunyapolitiki witwa Marco Rubio. Ni muntu ki? Thomas Kamirindi.
Senateri Marco Rubio afite imyaka 53 y'amavuko. Yavukiye mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1971 ku babyeyi bahunze ubutegetsi bw'igitugu bwa Fidel Castro muri Cuba, nyuma babonye ubwenegihugu bwa Amerika. Sena iramutse imwemeje yababaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa mbere wa Amerika w'umulatino nk'uko bita abanyamerika bakomoka muri Amerika y'Epfo. Rubio ari mu ishyaka ry'abarepublikani kimwe na President Trump. Yabaye depite wo ku rwego rwa leta ya Florida kuva mu 2000 kugera mu 2008 birimo kuba perezida w'umutwe w'abadepite wa Florida imyaka ibiri kuva mu 2006 kugera mu 2008. Kuva mu 2011 kugeza ubu Rubio ni senateri wo ku rwego rw'igihugu, n'umwe muri babiri bahagarariye leta ya Florida. Muri sena kandi n'umwe mu bakomeye muri komite y'ububanyi n'amahanga no muri komite igenzura inzego z'iperereza. Mu 2016 Rubio na Trump bari mu bahataniraga kuba kandida w'abarepublikani mu matora yo ku mwanya w'umukuru w'igihugu. bateranye amagambo akarishye cyane. Trump yaje kuba kandida anatsinda ayo matora ya perezida wa Repubulika yabaye nyine mu 2016. Rubio nawe yagumye muri Sena. Buhoro buhoro yabaye umwe mu bashyigikiye cyane Trump kandi bavuga rumwe nawe. Niyo mpamvu yemeye inshingano Trump yifuza kumuha.
Ni akazi katoroshye. Akazi ka minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni ugushyira mu bikorwa politiki y'ububanyi n'amahanga perezida wa Amerika watowe aba yaragennye. Ndizera ko nzagira amahirwe yo kubikorana ubushishozi bwanjye bwose bagenzi banjye bagize Sena nibaramuka banyemeje.
Koko rero itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishyira ubutegetsi nyubahiriza tegeko mu maboko ya perezida wa Repubulika, rivuga ko ashobora gusaba mu nyandiko ibitekerezo byabo ba minisitiri be kubifitanye isano n'inshingano zabo. Ku murongo wa mbere muri politiki y'ububanyi n'amahanga ya Trump hariho guhangana n'Ubushinwa, igihugu cya kabiri mu bukungu bw'isi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Michael O'Hanlon ni umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi mu bya politiki mpuzamahanga mu kigo Brookings Institution cy'i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Call him a hawk if you will.
Ushatse wamwita umuheza nguni ku bibazo byinshi bitandukanye. Ubushinwa nabwo buri mu mubare wabyo.
Rubio azwiho gukarira Ubushinwa koko. Mu 2019 yabaye intandaro ya nyeti guverinoma ya Amerika yakoze mu rwego rw'umutekano ku kigo nkoranyambuga TikTok cyo mu Bushinwa. Imyanzuro yazo yatumye guverinoma itekereza kubuza TikTok gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse ibyo, Rubio yari kwisonga mu myandikire y'itegeko ribuza Amerika kugura ibicuruzwa bimwe na bimwe biva mu Bushinwa kubera ikibazo cy'uburenganzira bwabo mu bwoko bw'aba Uyghur b'abayisilamu biganje mu ntara ya Xinjiang iri mu majyaruguru y'Ubushinwa. Yakize kandi igitutu kinini kuri guverinoma ya President Joe Biden kugira ngo ihagarike ubucuruzi bwose n'ikigo cy'ikoranabuhanga Huawei cyo mu Bushinwa. Yagize n'uruhare runini mu guharanira irindi tegeko ryo gufunga ibiro by'ubufatanye mu by'ubucuruzi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Hong Kong. Mu 2020, Ubushinwa nabwo bwashyize senateri Marco Rubio ku rutonde rw'abantu bwafatiye ibihano. Abashakashatsi biteze icyo bita intambara y'ubucuruzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa muri manda nshya ya President Trump. Muri manda ye ya mbere yashyize imisoro n'amahoro bihanitse ku bicuruzwa biva mu Bushinwa. Igihe yashakaga iyi manda ya kabiri amaze gutsindira rero, yiyamamaje avuga ko ashobora kuyazamura nanone kurushaho kugera kuri 60%. Nubwo byatera akaduruvaye mu bukungu bw'isi nka mbere cyangwa se kurusha mbere, Marco Rubio naramuka abaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga azihatira gushyira mu bikorwa politiki y'ububanyi n'amahanga perezida watowe Trump yiyamamarijeho, ishingiye kuri Amerika mbere ya byose, America First mu cyongereza. Niko Vilma Patresh, mwarimu wa siyanse za politiki muri kaminuza yitwa Dade y'i Miami muri Florida, yabisobanuriye Ijwi rya Amerika mu rurimi rw'Igispanyola.
Erega uko byagenda kose dushyire mu gaciro no mu kuri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izashyira imbere inyungu zayo hejuru y'izisi.
Sena iramutse yemeje Marco Rubio kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yaba agiye muri umwe mu myanya ya mbere ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Koko rero aza ku mwanya wa kane. Umukuru w'igihugu aramutse agize impamvu zituma adashobora kuzuza inshingano ze burundu, asimburwa na vice president. Uyu abuze burundu hataho perezida w'umutwe wa depite w'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu. Nawe yababuze ni president kubw'indagizo wa sena yo ku rwego rw'igihugu waba umukuru w'igihugu. Uyu abariwe musenateri umaze igihe kirekire kurusha abandi muri sena. Bose rero baba batabonetse burundu, hakaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba ari we uyobora igihugu.
Tuti twari kumwe, mwakoze kudutega amatwi. Hano dusoreje amakuru yacu n'ibiganiro byo kuri iyi saha. Ni ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. ndabashimira ko mwahisemo kwikira radio yanyu ijwi rya Amerika kimwe n'abagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabageza. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe mugire.